ukomeje kumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Abaduteza amatwi turabashuhuje mwiriwe neza hano muri studio ya 10 i Washington DC muri kumwe na Thomas Kamirindi
na Frederic Nkunikije nanje ndabaramukije ikaze mwese mu byaniro byacu.
Yabigezaho birayi tugira umusaruro mwiza mwinshi wagombye kudufasha kwihaza mu biribwa no kubona amafaranga hanyuma bikageraho bihorera mu mirima abaturage bagahomba. Ndasaba yuko tugafata umwanzuro wo kuzamura Ministry of Minagri ushinzwe ubucuruzi baze tuganire na mutubwire ingamba afite ikibazo.
Uyu ni Abbas Mukama, Vice President w'Inteko Ishinga Amategeko y'u Rwanda, umutwe w'abadepite kuri iki kibazo rero cy'abahinzi b'ibirayi.
Mu gihugu cya Afrika ijambo Perezida Jacob Zuma yatekanya gushikiriza abanyagihugu ku munsi wa kane byasubijwe.
Muri Kenya Miguna yasomewe ibyaha aregwa birimo kugambanira igihugu.
Sentare yo mu gihugu cya Somalia yaciye urubanza rwo gupfa umugabo yagirizwa ko ari we yateye ikibombe cyahitanye ubuzima bw'abantu barenga 500 ku murwa mukuru Mogadishu.
Naho ababuranira Perezida Trump ntibifuza ko abonana n'umushinjacyaha wihariye Robert Mueller. Izi rero ni inkuru z'ingenzi z'amakuru twabateguriye, mugume ku maradiyo yanyu.
Amakuru yo hirya no hino cyatanguye ku makuru yo mu ntara ya Afrika. Umukuru w'inama ishinga amateka na nkingu z'amateka mu gihugu cya Afrika y'Epfo yatangaje ko ijambo ryo gushikiriza abanyagihugu ukuntu igihugu cyifashe ryari riteganijwe gushikirizwa na Perezida Jacob Zuma ku munsi wa kane ritagishikirijwe kuri uyu munsi. Iyo nkuru yatangajwe na Baleka Mbete uyu munsi kwa kabiri, itangajwe mu gihe hari utwigoro dukomeye turiko turakorwa kugira ngo Zuma atange imihoho kubera ibirego bya ruswa byatumye atakaza icyizero umugambwe wiwe ANC uri ku butegetsi. Mbete havuga ku iyo ngingo yo gusibisha iryo jambo ry'umukuru yafashwe ku nyungu z'igihugu. Imigambwe itavuga rumwe na leta ivuga ko Zuma adakwiye gushikiriza iryo jambo. Iyo migambwe yongeye irasaba ko iryo jambo ryokungururizwa ku wundi munsi. Abashinga amateka bamwe batavuga rumwe na leta barigeze kudurumbanya amajambo yariko ashikirizwa na Zuma mu nama nshinga amateka.
Muri Kenya Miguna yitabye urukiko rwa Kajiado muri kilometero 80 uvuye mu murwa mukuru Nairobi. Nubwa mbere rero yarabonanye n'umucamanza kugira ngo amusomere ibyaha ashinjwa birimo kugambanira igihugu no kuba mu mutwe w'abagizi banabi. Nkuko rero umucamanza yabisomye, Miguna aregwa ko yarahije Raila Odinga ari byo bigize icyaha gikomeye cy'ubugambanyi. Aregwa nanone kuba mu mutwe utemewe na leta witwa National Resistance Movement watangijwe n'abatavuga rumwe na guverinoma batemera itorwa rya president Uhuru Kenyatta. Miguna yatawe muri yombi kuwa gatanu w'icyumweru gishize. Urukiko rw'i Nairobi rwategetse ko afungurwa by'agateganyo atanze ingwate, ariko n'ubu aracyari mu gifungo.
Muri kamera bandanya komeza iradio ijwi rya Amerika mu gihugu cya Somalia. Sentare ya gisirikare uyu munsi kwa kabiri yaciye ubanza bwo gupfa umugabo aregwa ko afise uruhara mu gitero cya bombe cyakozwe ku murwa mukuru Mogadishu mu kwezi kw'icumi kigahitana ubuzima bw'abantu barenga 500. Icyo kibombe cyari catizwe mu ikamyo, nicyo kibombe cya mbere gikomeye mu bibombe byose bimaze guterwa ku murwa mukuru Mogadishu, kandi nicyo kibombe cya mbere cyahitanye abantu isinzi nkabo mu cyo gihugu. Mukuru iyo sentare General Hassan Ali Shute yavuze ko Hassan Ade Isaac yagiriwe ni ibyaha byo gutegura no gushyira mu ngiro icyo gitero. Abdullahi Ibrahim nawe yagirijwe kuba ari mu bari muhari w'intagondwa z'abayisilamu Al-Shabab maze yashirwa igihano cyo gupfungwa ubuzima bwiwe bwose. Abdiweli Ahmed Diriye nawe yagirijwe kuba yararetse iyo kamyo ikinjira mu gisirikare itarinze gusakwa maze acirwa urubanza rwo gufungwa imyaka 3. Iyo sentare asavye kandi ko Muktara Muhammad Hassan na Abdi Warsam barekurwa ngo kuko bambitswe izera. Gushika ubu nta murwi n'umwe uratangaza ko ariwe wakoze icyo gitero. Yamara leta ya Somalia yagiriza umuhari Al-Shabab ko ariwo wakoze icyo gitero mu ibarabara ryuzuyemo abantu.
Ijwi rya Amerika dukomereze aya makuru hano muri leta zunze ubumwe za Amerika. Ikinyamakuru New York Times cyatangaje uyu munsi ko abavoka ba President Trump bamugiriye inama yo kutavugana n'umushinjacyaha wihariye Robert Mueller murashinzwe gukora nketi no zo kumenya niba Uburusiya bushobora kuba bwarivanze mu matora ya President wa Amerika mu 2016 cyane cyane nimba bwarafashije Donald Trump gutorwa. Muri urwego rwa za nketi abagenzacyaha ba Mueller bavuganye n'abakozi bamwe na bamwe ba Presidency ya Amerika White House n'abandi bamwe na bamwe mubafashije Donald Trump mu gihe yiyamamazaga. President Trump yatangaje kenshi ko yiteguye kuba yabazwa n'umushinjacyaha Mueller, ariko nk'uko New York Times ibyemeza, abavoka be bagize impungenge z'uko Trump ashobora kuvuga ibinyoma cyangwa se akivuguruza. Ibyo rero bibaye ashobora gushinjwa icyaha cyo kubeshya ubugenzacyaha bw'igihugu. Mueller afite ububasha bwo gutegeka Trump kumwitaba aramutse yanze rero kuvugana n'abagenzacyaha, ariko rero New York Times ivuga ko ashobora kutagera kuri uru rwego gusa byo kwanga intambara y'amategeko hagati y'ibiro bye na White House.
Leta ya President Trump yatangaje kwishora kwemera ko haba ibiganiro hagati ya Vice President wa Leta Zunze Amerika Mike Pence n'abatetsi b'igihugu cya Korea ya ruguru muri indwi mu gihugu cya Korea y'Epfo. Ejo ku munsi wa mbere igihe yari mu ntara ya Alaska, Pence yavuze ko atanama wewe yasabye. Imbere yaho igihe Secretary wa Department ya Leta Amerika Rex Tillerson yari mu gihugu cya Peru nawe nyine yari yishuye gutyo igihe abamenyeshamakuru bamubaza niba Pence yatekanya kubonana n'abatetsi b'igihugu cya Korea ya ruguru. Pence yatangaje uyu munsi kwa kabiri imbere yuko yurira indege ya gisirikare ya Amerika imujanye mu gihugu cy'Ubuyapani ko President Trump yavuze ko ashigikiye ibiganiro. Yamara ngo no kurindira bakaraba ibizoshika kuko ivyo ari byose ubutumwa yoshikiriza budahinduka. Yabwiye amenyeshamakuru ko mu gihe yobonana n'umutetsi wari wese w'igihugu cya Korea ya ruguru azamubwira atarya umunwa ko igihugu cya Korea ya ruguru gitegerezwa guheba programme yacu y'ibirwanisho ruhonyanganda. Intumwa z'igihugu cya Korea ya ruguru mu ihiganwa mpuzamakungu ry'abanonotsi zizoba zirongowe n'umukuru w'icubahiro Kim Yong Nam. Urugendo rwa Pence muri iyo ntara rufite umugambi wo gushikiriza ubutumwa bwo kubeshuza ibishobora gushikirizwa na Korea ya ruguru muri iyo ntara.
Radio Ijwi rya Amerika muratwumvira kuri FM 104.3 no kuri FM Radio Inshuti ya Bose FM 88.3 mu Rwanda, mu Burundi FM 94.9 na FM 95 n'ibice bibiri.
Mushobora kandi no kudushyira mukoresheje adresse yacu ya email radio yacu @gmail.com na Facebook kuri adresse radio yacu no kuri site yacu ariyo www.radioyacu.com.
Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari tuyahere mu Rwanda. Inteko ishinga amategeko y'iki gihugu umutwe w'abadepite yafashe icyemezo cyo guhamagaza Minisitiri w'Ubuhinzi n'Ubucuruzi kugira ngo basobanure uburyo bwo gukemura ikibazo cy'abahinzi b'ibirayi. Umusaruro wabo waheze mu mirima ni inkuru ya mugenzi wacu Asumta Kaboyi ari Kigali.
Munde ko rusangiye abari kuri wa kabiri badepite basobanura ingendo bakoreye mu ntara y'Amajyaruguru n'iy'Uburengerazuba harebwa ikibazo cy'isuku kuringaniza imbyaro. Hongeye kumvikana ibibazo abahinzi b'ibirayi bamaze iminsi bagaragaza haba mu bitangazamakuru cyangwa inama zibahuza n'abayobozi. Abahinzi ntibasiba gusaba inzego z'ubuyobozi kubafasha bakava mu gihombo baterwa no guhinga bahenzwe bagacuruza bahomba. Aba ni bamwe mu karere ka Musanze mu ntara y'Amajyaruguru.
Twafashe amafaranga muri zasa ko muri banke tuja kugura imbuto none byacu bago bagiye kubiteza cyamana na kubera ibirete kubigurisha make aho twashoye ntuyabone tegereje yo bazatujana
ukurikije nuko abahinzi bashoye urebye ni nko kubitangira ubusa
imbuto bayibuze menshi birahe byeza ari byinshi bigura make nyine
ukundi bigenda twebwe turahinga ariko impamvu abahinzi tuje mu gihombo turahinga tukagura imbuto tukayigura kuri 500 hakabona tuyiguze no kuri 600 inyuma tukagura n'intusa tukagura n'ifumbire byo gushira muri byo birayi. Ariko ikintu kiduhenda cyane ni ku giciro cy'ibirayi kugira ngo imbuto igure 600 hanyuma ibirayi bigurishe 60 bigurishe 70 nico gituma twebwe abahinzi tugira igihombo kubira na Ruguneri w'intara yaraje inama twiremera hano ku rukiko twemeranya kuko ikiro kigomba kujya ku mafaranga 145 ariko bigeze nyuma ntabwo cyubahirijwe ahubwo byasumbyeho gusubira hasi
abadepite bagejeje ku nama rusange rimwe mu bibazo basanganye abahinzi ndetse banifuza ko byabonerwa umuti mu maguru mashya uyu ni depite Murekatete Marie Thérèse
politika y'amakusanyirizo ni nziza ariko turasaba ko ijwi ry'umuhinzi w'ibirayi ryakumvikana bakarihuza n'amakoperative y'amakusanyirizo bityo ntikibi kibazo gihora kivugwa numva ko za ministeri bireba zagishyiraho bigenzura neza kuko harimo ibitagenda neza
Vice Perezida w'Inteko Ishinga Amategeko y'u Rwanda Mukama Abbasse wasanga abagize guverinoma barebwa n'iki kibazo bakwiye kwitaba inteko bakavuga ingamba bateganya kuri iki kibazo
niba bigezaho ibirayi tugira umusaruro mwiza mwinshi wagombye kudufasha kwihaza mu biribwa no kubona amafaranga hanyuma bikagiraho bihorera mu mirima abaturage bagahomba ndasaba yuko twafata umwanzuro wo kuzamagara Ministry of Minagri ushinzwe production Minicom ushinzwe ubucuruzi badusobanurire baze tuganire na mutubwire ingamba afitiye ikibazo
nubwo iki kibazo cy'ibirayi gikomeje kumvikana nk'ikidakemuka mu mpera z'umwaka ushize nibwo Minisiteri y'Ubucuruzi n'Inganda yatangaje ibiciro ntarengwa by'ibirayi kuva ku muhinzi kugera ku muguzi wa nyuma icyo gihe umuhinzi yari kujya agurirwa igiciro kiri hagati y'amafaranga 135 n'170 ku kiro bitewe n'ubwoko bw'ibirayi umuguzi ugiye kubirya wa nyuma we yari kujya abigura amafaranga ari hagati y'185 na 220 ku kiro bitewe n'ubwoko bw'ibirayi cyakora ibiciro bigaragarira hirya no hino ko bitigeze bishyirwa mu bikorwa kuko abahinzi bakomeje kumvikanisha ko bahendwa nabo abaguzi nabo bakemeza ko ibirayi byongeye kuzamuka ku isoko rya Kimironko riri hano mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali ikiro cy'ibirayi rya Kinigi cyari cyashyizwe ku mafaranga 220 ubu kiragura amafaranga 300 kugeza ubu ikibazo kibazwa n'abatari bake ni ukumenya uhungukira mu bucuruzi bw'ibirayi mu gihe umuhinzi avuga ko ibirayi byabaye byinshi ndetse bikaba bigeze aho byangirika kandi umuguzi wa nyuma kibigura ku giciro kiri hejuru Asumta Kaboye ijwi rya Amerika I Kigali
turagushimiye Asumta igisata cy'iyungururizo muri sentare nkuru y'akarere ka Afurika y'Ubuseruko caburanishije urubanza rwerekeye ikiringo cya gatatu cy'umukuru w'igihugu cy'u Burundi sentare ya mbere yari yaciye urubanza ivuga ko idafite ububasha bwo gusubiramo ingingo ya sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro i Burundi iyo sentare yarahaye uburenganzira perezida Pierre Nkurunziza bwo kwitoza mu mwaka w'2015 n'inkuru ya mugenzi wacu Pierre Clavera n'inkuru ari yarusha mu gihugu cya Tanzania
Norubanza rwashengeshejwe mu kwezi kwa gatano umwaka w'2015 imbere y'uko amatora ba mu Burundi amashyirahamwe yigenga abicenjeje mu runani rw'amashyirahamwe yo mu karere ka Afurika y'ubuseruko East African Civil Society Organizations Forum nibwo gwitwaye mu birego byabo bavuga ko kwitoza k'umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza kwahonyanze amategeko Mu rubanza rwa mbere sentare yavuze ko atabubasha ifise bwo gusubiramo ingingo zafashwe n'amasentare y'imbere mu gihugu icyo nico catumye bunguruza urubanza nk'uko bivugwa na Maître Donald Deya atwara urunani rw'abashinjwa amanza muri Afrika New Pan-African des Avocats aburanira bitwaye
hizi sheria tatu hazimruhusu rais Pierre Nkurunziza wa Burundi kugombea
ayo mategeko atatu ntiyemerera umukuru w'igihugu cy'u Burundi Pierre Nkurunziza kwitoza ubwa gatatu haho nyanza ibyizo shingiro ry'u Burundi amasezerano y'Arusha hamwe n'amategeko agenga umuryango wa Afurika y'ubuseruko ikindi nuko sentare jeje kubahiriza ibyizo shingiro yatewe ubwoba kugira ngo yemeze umukandida Petero Nkurunziza ibyo twarabyeretse sentare ya mbere ariko abacamanza ntibashatse gusoma amategeko uko ari mu ngingo yabo maze bavuga ko sentare atabubasha bifitiye twebe tubona ko kwabaye kwiteza utunyoni kuko ububasha barabufise
mkataba wa jumuiya imewapa hiyo nguvu
ku rubanda rwa leta y'u Burundi Maître Kayobera Nestor avuga ko imanza zaheze ibisigaye ari ugutesha umwanya leta
twe twaje kubungurugira yo kubera kumbure intumbero yabo bari bafashe y'intambara bazwa atari amasasu gusa intambara yo mu gutungana urunago bategereza kugira ngo barubandanye gushira ruheze kumbure banezereze n'ababatumye no gusamaza ariko murazi yuko leta y'u Burundi si leta yo gusamazwa n'imanza bayinize ili kukivi nukushaa kuna niza wanu bitafisheni shingio hariko chacha nukusamazo hariko muna likotu kwenye nidusamazo ito wadusamazo wibajara kuhi
amashami yigenga yoyo yizeye ko sentare yiyungururizo izosohora ingengo evuga ko amatora yo mu mwaka w'ibihumbi 2015 yahonyanze amategeko.
Tunataka mahakama itamke kwamba tamko lililotolewa na mahakama ya kikatiba ya Burundi ambao ndio
dushaka ko yisentare yiyungururizo ivuga ko sentare yubahiriza bwizwa shengiro mu Burundi yahonyanze amategeko y'igihugu hamene yagenga ibihugu bya yase mu kurekurira Petero Nkurunziza gusubira kwitoza. Sinzi ko bigishoboka ko ayo matora asubigwamwo ariko byofasha mu biganiro biriko biraba byo kugarukana amahoro mu Burundi naho bitagikunda ko avaho sentare vyandike ko Nkurunziza yahonyanze amategeko
ufaka kufanyika na jina la Nkurunziza katika karatasi.
Leta y'u Burundi nayo yiteze gutsinda nka mbere.
Gutsindwa murazi yuko sikamere iwacu mwumvise ko twanasabye yuko amahera yose leta yakoresheje muri rubanza ko bashaka gatweka bajya abantu bitwaye basamaza leta bayita cyane umwanya nta rubanza twatsindwa ngaha kuva tutaba kubura muri isere muri 2011 bitwotsindwa muri 2018 kuko sina kamere iwacu murabizi. Ego
ubwo rubanza rwumvirejwe mu gisata cy'iyungururizo muri Sentare ya Afrika y'ubuseruko mu gihe ku munsi wa kane w'igendwi abarundi bazotangura kwiyandikisha bitegurira amatora yo kwemeza canke guhakana inyanyugwa y'ibwirizwa shingiro hamwe n'amatora y'umwaka w'ibihumbi 2020 akurikirayo agiharirwa mu butungane. Ijwi rya Amerika ryabajeje Kayobera nimba ubwo rubanza rutazobangamira ico gikorwa.
Amatora mwabonye ko numwe 2015 naho bitwaye yarabandanije hirya ejo utari ku 8 abantu ntako kwandikisha urubanza rabandanya hayima imigambi y'igihugu nayo myiza irabacyamye abanyagihugu nayo irabandanya ntara kibizobuza umugambo rabandanya
abitwaje bobo babona ko sentare ibishatse yo kwigiza inyuma ico gikorwa
makama ikitaka inaza
nibaza ko sentare ibishatse yovugisha ukuri yamara sinzi ko izobikora ariko simuze ko atabasha bifitiye bwo kwigiza inyuma amatora mu gihugu cyacu cyose cyaye yase
kusongeza uchaguzi katika nchi yote ya dunia.
Ayo matora akirimo impari ni manza muri sentare na matora yashikanye umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza mu kwezi kw'indwi umwaka w'ibihumbi 2015 ku ntebe y'umukuru w'igihugu ku bice 69% kwijana n'abatavuga rumwe nawe bagiyamirije. Pierre Claver Niyonkuru yarusha ku bw'ijwi rya Amerika.
Urwo rubanza rwabaye umunsi rero rwashizwe mu mwiherero hataramenyekana aho ingingo ya nyuma izosomerwa.
Mu munota umwe gusa uramenye amakuru ya Afrika kuri Radio Ijwi rya Amerika buri munsi. Kurikira video y'umunota umwe ku Ijwi rya Amerika. Ni ku rubuga rwa Facebook rw'Ijwi rya Amerika. Adresse ni VOA Radio yacu. Video y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri Afrika. Radio yacu.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Dusubire mu Rwanda aho bamwe mu baturiye umupaka w'igihugu na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bambutsa ibicuruzwa byabo mu nzira za magendu kugira ngo babone amaronko ariko bahura n'ingaruka nyinshi. Claude Ganza Munyamagana yasuye bamwe muri bo bamusangiza ubuzima babayemo butuma rero bakora ubucuruzi bwa magendu. Dore inkuru ye.
Mu duce dutandukanye dukora ku mupaka w'u Rwanda na Kongo hatuwe n'abaturage b'ingeri nyinshi barimo abatunzwe n'ubuhinzi ariko hakaba n'abandi babeshejwe n'ubucuruzi buciriritse bwambukiranye imipaka. Hari n'abikorerera abandi babambukiriza ibicuruzwa baba babyambutsa baciye ku mipaka izwi mu buryo bwemewe kimwe n'uko hari n'abemera bakabyambutsa baciye mu nzira zitemewe. Mu baganiriye n'Ijwi rya Amerika hari abemeye kubambutsa ibicuruzwa binyuranye baciye mu nzira zitemewe.
Ntange mbikora rimwe na rimwe bano ndi kubicora
gucora nko mu giswa yingira ngo nugushushanya nico
oya gucora kwango no buryo ubu bitwaye bitemewe
nk'umuntu utabizi tubwire ubicora gute ubinyuza he bigenda bite
nyine hariya ukora muri siyasa zawe kabifata kabishyira mu makara kabaseke warangiza ukabicisha wagira mari ukabibambutsaho amama keya nyine gabimwambukiriza ngange nirubimenyereye ariko no mwete gutwanze kumunyabaza namwe ko ibyo bya bwenge n'urumogi n'ibiki byose numanze ukabikontrola kugira ngo ibyo ari byo wabona ari bibi ukabireka wabona arimo nyine byo urabushura kwambutsa ukabyambutsa.
Uretse uyivuga ko akenga akabanza kugenzura ibyo agiye kwambutsa harabandi bahita bikorera bakagenda batabanje kumenya ibyo bambutse ibyo ari byo, muri bo harabafatwa, harabagira ibyago bagafatanwa ibiyobyabwenge, igikurikiraho ni ukujya mu buroko. Uyu mubyeyi yaduhaye ubuhamya bw'ibyamubayeho.
Njyewe naragiye njya mu mupaka mu isoko mbugangare kubera ko nakoraga akazi ko guheka imizigo y'abantu, mpura n'umudamu, umudamu abampaye umuziga ati korere, kumbi yashyizemo ibiyobyabwenge. Ngeze imbere barahurisha ati tura, ndatura nzi ngo harimo iki ibishyimbo. Ubwo maze gutura muri bya bishyimbo abasirikare barebamo basangamo urumogi, basanzemo urumogi ati mugore jya imbere ndabasobanurira, ati oya jya imbere, ati n'ubundi umuzigo twaje tuwukurikiye, ati nyirawo ari, ati ikigaragara niko arubizi, babaranjyanye baramfunga bankatira umwaka we bamuhime. Ubwo igihano nkirangije nibwo naje nsanga abana banjye.
Nubwo yafunzwe ariko avuga ko n'ubu yikorera imizigo kandi ko
iyo wabwe ati gira harimo n'irundi rakikorera kugira ndare ndi inzarira ryana. Inzarira ryana nimbi.
Hari n'abandi bagifunzwe bazira kwambutsa ibiyobyabwenge, hari ubwo bifashishwa mu gutanga ubuhamya n'umuburo ku bandi. Uyu wakora akazi ko gufotora ariko aranacuruza, avuga ko ahitamo guca mu nzira zitemewe kubera gutinya imisoro, avuga ko ihanitse.
Umuntu aciye ku ruhande ubwo urukumba bari ikibazo ibibazo by'imisoro, hari igihe tujya dutambuka kubera imisoro yaba ari myinshi, akoresha guca ku ruhande akadufata akabicunze nabi. Hari n'abana baherutse kurasira mu mupaka nabo bajya gushakisha gutyo, nabyo mbese ubona dusigaye tuzana bahagaza gusubira mu mupaka.
Uretse abakiri mu buroko n'abarangije igihano bagafungurwa, hari n'ababuriye ubuzima mu kwambutsa ibicuruzwa binyuranye mu buryo butemewe. Uyu ni umubyeyi wiciwe abana babiri nabo bageragezaga kwambutsa ibicuruzwa muri ubu buryo, yabwiye Ijwi rya Amerika uko byagenze.
Ese bari bari abantu ngo icumi, ubwo baraza bajogora amabanjye babiri barabica. Nuko
ntawigeze uganira nabo bandi umunani basigaye bari bari kumwe ngo bakubwire we ngo babahoye iki by'umwihariko?
Abo bandi umunani basigaye harimo abo twaganiriye barambwira ngo barabahagaritse ati mwese muhagarare, barahagarara. Ubwo bakuramo abo bakuramo barababwira ngo mwene mugende ti mwene musigare, babicishije amasasu da n'ibisu. Nyine bo babafashe bavuga yuko ngo bari gucora, kandi ibyo bacoraga nabyo babafatanye. Iyo basanga ngo barabibafatanye ntibaba bararekuye bamwe ngo abandi babice, bose baba barabafatiye hamwe bakanabicira hamwe nk'uko bari banaricumu. Uretse ubugome bw'abantu baba bihariye, kano si nka pozisiyo y'abasirikare turaturanyira haruguru, abana banjye bari babayobewe kano mutekano nta umvungenge ibyo ntiyabura. Ariko suze kugira ngo umuntu ugucungiye umutekano bari uzana kwice wageze wabora kutagira ubungenge.
Aha wenda muri kano gace nyuma cyangwa mbere yuko bica abo bana bawe, nta wundi muntu baba barishe nawe bamurashe, wenda hari icyo bamuziza runaka?
Uwo barashe ni umudamu barashe bamurashe imbere y'abo bana ngo acoye ibitenge.
Mu ijambo yavuze ku itariki ya 10 Mutarama mu gikorwa cyo gukangurira abaturiye umupaka kurwanya ibiyobyabwenge, umuyobozi w'igipolisi cy'u Rwanda CG Emmanuel Gasana yakomoje ku ngaruka zo guca mu nzira zitemewe zirimo no kubura ubuzima.
Nta munyarwanda umenye yo kugira ngo ajye gufungwa cyangwa se abe yaza nijoro atahadakwiriye bamuhagarike yimukanye utazi uwo uje ari we, muzi ko turi ku mupaka ku buryo ndetse amaraso akahata ubuzima, cyangwa se agafatwa akajya mu gihome imyaka myinshi, cyane cyane ko muri iki gihe ibihano bijyanye n'ibiyobyabwenge byiyongereye.
Abenshi mu bambutsa ibicuruzwa baciye mu nzira zitemewe bavuga ko babikora nk'abiyahura, kuko nubwo baba bazi ko atari byiza babiterwa no gushaka amaramuko. Ngubwo ubuzima bwa bamwe mu baturiye umupaka w'u Rwanda na Congo. Claude Ganza, Munyamagana, mu burengerazuba bw'u Rwanda, ku bwa Radio Ijwi ry'Amerika.
Urakoze Claude. Ku itariki ya 6 ukwezi kwa kabiri ni umunsi mpuzamakungu wahariwe kurwanya guca ibihimba by'abakobwa bizwi nka female genital mutilation mu rurimi rw'Icyongereza. Uwo muco ukunda gukorwa mu bihugu bya Afrika na Aziya, cyane cyane nubwo wiyamirizwa uracakorwa mu bihugu bitari bike nka Kenya irimo. Umugenzi wacu Eloge Urikaneza yaganiye na Rahma Mohamed uwo mu bwoko bw'ababoroma, inyuma yaho wewe ashoboreye kwirinda gukorerwa ayo mabi muri iki gihe afasha abigeme byashikiye. Reka tumutege amatwi.
uwo mugore umugabo kagaborana na ibikorwa byiwe byagiye kumenyekana mu mwaka w'2010 avuga ko yatanguye gufasha abakobwa babaciwe tumwe mu duce twitsina cyabo afite imyaka 15 gusa uwo muco bamwe bita gusiramura abakobwa Rahma yemeza ko mu bwoko bwiwe ababyeyi aribo babikoreye abana babo kugahato asigura ko yabikoreye afite imyaka 6 gusa
kwa kalisha yetu kuna FGM 3 times, kuna mara 3 ya FGM, kuna ile kukatwa, kushonwa na kuchomwa, na kuna ile kukatwa tu.
Agira ati mu micho yacu hari buryo butatu bwo gusiramura abakobwa, hari kubakata, kubashona no guturira ibikomere, hari no gukatwa hirya no hino ugasigara umeze nk'ibakure, hakaba no gukatwa gatoya hejuru bagaca bakureka ibyo bita suna. Jewe bangiriye ibyo byo gukatwa, gushonwa no guturira bari nkore imyaka 6 malimiti 3 baca baranshona n'urushinge rushona impuzu inyuma y'indwi naho baciye bantu izicyuma babanje kugishyira mu mucanwa gushikaho gitukura hari gisirira bagaca bacinjiza mu gitsina canje namaze iminsi 40 ntarakira n'ukuri naho nzoshikana imyaka 100 n'ikintu kitazomva mu mutwe cyama kingaruka mu byiyumviro ku myaka 12 yarongorwe kugahato ku mutama w'imyaka 70 acasama inda y'amahasa umunsi wa mbere baryamana inyuma y'amezi 6 gusa naho yaciye asubira gusama iyindi nda y'amahasa nyene amaze kubona kwizombanye zishobora kumuviramo urupfu Rahma yaciye aja muri sentare yemererwa kwahukana no kugumana abana biwe ivyo vyamuviriyemo gucibwa
baada ya kudivorce my husband nikakuwa ni kama outcast kutoka kwa community
maze kwa hukana n'umugabo wanje naciye nciibwa mu bwoko bw'iwacu naciye ngirisha ushombi bambwira ko ni nava atazonfuba ngizi ngorana batazonfasha kandi ko atakintu nakimwe nosubira gusaba mu bwoko bw'ababorana
kutoka kwa community ya Borana.
Ariko wa mukenyezi ntivyamuciye intege gushika ibikorwa vyiwe vyashimwe aronse udushimwe tubiri mu mwaka 2015 n'2016 ibi vyamu vyari icyubahiro.
Sasa baada ya 2016 my community ikakuwa
inyuma y'2016 rero ubwoko bwanje bwaciye buntahura cyane mu baborana nta mugore yegera ikoraniro ry'abashinga ntahe ariko nabaye umugore wa mbere yagiye muri komite yabo ngacisha ibintu byose ubwoko bukeneye mu nama zabo. Rahma nubwo atabitegereye iby'abakobwa n'abagore amaze gufasha kuva mu bwoba bakavuga ibyabashikiye bakanabirengera abandi bagasubira mu mashure yemeza ko atari bake. Uwo mukenyezi wo mu bwoko bw'ababorana ari muri benshi baciwe tumwe mu duce tw'igitsina cyabo onibaharura miliyoni 200,000 mu isi yose. Ibihugu mu gihugu iriyemo ni ivyo muri Afrika mu kigobe cy'Abayahudi n'Abarabu no muri Aziya ariko ni Buraya, Amerika ya ruguru na Australia imwe mu miryango y'abimukerera bukora. Amatohoza ya UNICEF gisata cyabo ni cyita ineza y'abana yerekana ko igihugu cya Somalia kiza imbere y'ibindi ku bice 98% igakurikirwa na Guine ku bice 97%, hanyuma hakaza Djibouti ifise 93%. Eroje buri kaneza Nairobi, Ijwi rya Amerika.
Imbere gusozera ibiganiro byacu byo kwitaha tubibutse mu nshamake y'amakuru twabashikirije twabwiye ko umukuru w'inama ishinga amateka n'inkuza amateka mu gihugu cya Afurika y'Epfo yatangaje ko ijambo ryo gushikiriza abanyagihugu ukuntu igihugu cifashe yari yitekanijwe gushikirizwa na Perezida Jacob Zuma ku munsi wa kane ritagishikirijwe kuri uyu munsi.
Naho muri Kenya Miguna yitabye urukiko bwa mbere asomerwa ibyaha aregwa, umucamanza yamubwiye ko ashinjwa kurahiza Raila Odinga aribyo bigize icyaha gikomeye cy'ubugambanyi no kujya mu mutwe utemewe na leta witwa National Resistance Movement, aribyo kuvuga ngo ni umutwe w'abagizi ba nabi. Miguna aracyafunze by'agateganyo.
Mu gihugu cya Somalia sentare ya gisirikare uyu munsi kuwa kabiri yaciriye urubanza rwo gupfa umugabo aregwa ko afise uruhara mu gitero cya bombe cyakozwe ku murwa mukuru Mogadishu mu kwezi kw'icumi kigahitana ubuzima bw'abantu barenga 500.
Hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ikinyamakuru New York Times cyatangaje ko abavoka ba Perezida Trump bamugira inama yo kutavugana n'umushinjacyaha wihariye Robert Mueller, bafite ubwoba ko yavuga ibinyoma cyangwa akivuguruza, bityo rero bikaba icyaha gikomeye cyo kubeshya inzego z'iperereza z'igihugu.
Nshuti mwese mukundira Radio Ijwi rya Amerika, ibiganiro twateguriye kuri isaha bigakwiye ngaha. Tuboneyeho kandi akanya ko gushimira ingenieur yadufashe muhinga bw'ivyuma hamwe na Fatou Karara yadufashe kwegeranya ibiganiro. Amakuru mwashikirijwe na Frederic Unikije
na Thomas Kamirindi. Turabashimiye, umugoroba mwiza, murakarama.
Thank you.